Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri kumwe na Thomas Kamirindi. Muraho neza se? Ndabaramukije cyane rwose nyuma ya konje ndende mvuyemo. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, na FM 94 n'ibice 9, na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi.
Twashwiragiye ashahanaze byamaze kundakira. Oya tukwigaragambya ariko bararondera ifungurwa aho basanzwe batakirira.
Uyu ni umwe mu bayobozi b'impunzi z'Abarundi mu nkambi ya Nduta muri Tanzania. Ni ku mishyamirano yabaye uyu munsi hagati y'abapolisi n'impunzi zakoraga imyigaragambyo basaba ibifungurwa bikwiye. Ni mu kanya gato cyane rero muri aya makuru. Duhere mu murwa mukuru w'u Burundi, Bujumbura, batangije amatara mashyashya afasha gutunganya urujya n'uruza mu mihanda, ariko nayo ubwayo atunganijwe nabi ku buryo abantu bamara umwanya munini mu nzira. Eloge Wilika neza yaduteguriye inkuru.
Mu bisanzwe bibanza bimwe amatara agenga uruja n'uruza nta ruvangatirane rw'amafirimbi y'abapolisi barekura canke bahagarika imiduga, amapikipiki n'amakinga hamwe n'amahoni yavyo umuntu yumva. Ariko mu gisagara ca Bujumbura mu masanganzira amaze kujamwo bene ayo matara, ibintu niko vyifashe. Biterwa n'uko aya matara arekuri icarimwe imiduga iva ruguru n'epfo, hakaba akajagari mu ihuriro ry'amasanganzira canke naho ayo ku ruhande rumwe agateba rwose kwerekana ikimenyetso giha abashoferi uburenganzira bwo kubandanya. Nko ku masanganzira hari ruhande y'ikibanza citiriwe kwikukira ko Burundi, imiduga ikunze kwisanga yose hagati mu ihuriro ry'amabarabarane. Amwe mu matara yatsa hafi umunota wose ibara ritukura ribuza abashoferi kubandanya, mu gihe ku rundi ruhande iryo bara nyene riboneka mu kiringo c'imisogonda 42. Muri urwo rutonde nyene amatara y'urwatsi rubisa arekura abagenda n'amaguru kurengana yaka imisogonda iri hagati ya 14 na 15, ahandi kaba 30. Ibi bituma abatari bake batubaha ivyo vyapwa bakabandanya ukuri kwamye mu gihe batarekuriwe nk'uko twavyiboneye. Ikitavuzwe co ni imiduga y'abajejwe umutekano n'abategetsi, kuko nka yose yo twabonye mu kiringo kirenga isaha twatembereye muri ivyo bibanza wamengo ntiyerekewe n'ivyo bimenyetso. Uwo mushoferi w'ikamyo asa n'utahura batubahiriza ivyo vyapwa.
Imiduga ni meke yandi yobaho yo gutebesha abantu ngaha vyiza vyo vyongeza bakongera iminota.
Imbere y'uko iyo minota yongerezwa, umukuru w'ishyirahamwe OSR ryitaho umutekano wo mu mabarabara abona n'utundi tunenge. Nixon Habonimana.
Ni ivyapa bwa mbere na mbere bashingagiye hafi na hafi ushobora kugera aha aye kikaguhagarika hageze aho ubona yuko bandanya utagize n'umuntu utanumwe akacagira ikindi kiguhagarika. Turibaza ko ngira ngo ni kubera bikiri mu ntango bataraheza kubitegura, kuko biraboneka ko birimwo amakosa menshi cyane. Amenshi nuko usanga nka kirya capa cy'urwatsi rutoto kirekura umuntu kwa agenda, haraho ubona kimara umwanya muto cyane ubaho, hanyuma ukacubona nk'iki capa gitukura arico cerekana ko ubanza guhagarara, ugasanga kiramaze umwanya muremure rwose. Ivyo rero bica bituma habaho uruja n'uruza rutameze neza.
Habonimana abona kandi ko icyari gikwiye kwihutirwa atari ugushyiraho ivyo bimenyetso.
Ivyihuta ni vyinshi, kuko amababara dufise novuga ko ageze aho umwasi ashaka. Murabona ko n'amabarabara agizwe n'ibinogo vyinshi cyane, kenshi na kenshi imiduga irakunda kugongana canke ugasanga baragonza abantu, usanga bariko bagomba gukwepa canke kubisa ivyo binogo. Ivyo binogo nyene bironona n'imiduga.
Ivyo binogo n'ubu birahatari hake, imiduga bayitaga imbaho canke ikabigwamwo. Ahimbwa mu gihe cyo gusanura canke gushinga insinga nshasha z'umuyaga nkuba n'amatelefone canke ibindi bikorwa ntiyakunze gusanurwa n'ingoga. mugihe abahinga bavuga ko ibarabara rimwe ciwe kilometero kimwe gishobora gutwara hafi muri yaridi wa Marundi habona imana hicanura abategetsi
cyari gikwiye gukogwa nuko mu gihe bazi yuko ahantu bashobora kuzuhacisha nk'ibintu by'amatsinga babakwiye kwategura ku buryo n'ikindi gihe bakeneye nko gukora nk'itsinga bashobora gucisha munsi cyangwa sinzi iki ico kintu babakeneye kubikora ku buryo atabarabara byo kurigwa rirabomogwa nk'akaro bagashiramo nk'ibintu by'amatriyo ikintu gishobora gutuma n'ikindi gihe bakeneye ibindi bikoresho bakora batabanza kubomagura amabarabara hanyuma uko tubibona mu minsi mike amabarabara y'u Burundi azubagizwe n'ibinogo gusa.
Fredy Mbonimpa umukuru w'igisagara cya Bujumbura yabwiye ijwi rya Amerika ko kuri ibi bibazo byose vuba hagiye gukorwa inama yabo byega kugira ngo barabe uko byotorerwa umuti. Amatara hagiye nguruja n'uruza mu mabarabara mu Burundi yaheruka kubaho mu mwaka w'1999 yamaze igihe gito rwose kuko yaciye agongwa ayasigaye arapfa ntiyasubirizwa. Eroje Urika neza, Bujumbura, ijwi rya Amerika.
Noneho tujye muri Tanzania. Umuyobozi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ibiribwa PAM mu karere ka Afrika yagendereye inkambi y'impunzi z'abarundi y'Induta muri Tanzania nyine. Ariko rero uruzinduko rwajemo kirogoya, bamwe mu mpunzi batarabona ibifungurwa byo muri uku kwezi kwa munani biriwe bugarije ibiro bya HCR ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe impunzi, bafunga n'imihanda, abapolisi babarashamo ibyuka biryana mu maso, abantu 10 bakomeretse, abandi barafatwa barafungwa. Umunyamakuru wacu Pierre Claver niyo nkuru araduha ibindi bisobanuro.
Uwo n'umutama ariko arasubiramwo ivyo yumvise. Ni igihe igipolisi cariko kiragerageza gusubiza ibintu mu buryo kuko zimwe mu mpunzi z'abarundi mu ikambi ya Nduta muri Tanzania zari zugaye amabarabara yinjira zongera zugariza ibiro vy'ishirahamwe HCR gitaho izo mpunzi. Impunzi zirenga 900 zitarahabwa imfungurwa zo muri uku kwezi k'umunani nizo zataye ubwo ruhagarara nk'uko umwe muri bo yabitwiganiye.
Twashwiragiye ashahanaje byamaze kundakira aya tukwigaragambya ariko bararondera ifungurwa aho basanzwe bazakirira ntibazironse kubera agashapura ziharaye inzara hazinduka inzigo nk'umuntu amaze iminsi irenga 6 atararonka ifungurwa. Tuba dutanze turonka n'ifungurwa nke ariko kugeza n'ubu bakaba batarazironka. Bamwe rero baciye bagira agashapu basha batangira guterana amabuye.
Igipolisi cavuye gikoresha ivyotsi bikoroza amosozi kugira ngo agahengwe kagaruke, abantu barenga 10 bakaba bakomeretse harimwo n'umupolisi.
Abakomeretse nabagije mu bitaro batangira ko bamaze kwakira indwi n'umupolisi umwe nyene yakubiswe cyane. Uba yapfuye ari umugore urumva yahahamutse imvangikirabaye. Sirikari yacavuga bati nubu turiko turakira abandi ibitigiri mu izina ry'abantu bakomeretse n'abapfuye. Bijya kumenyekana ku mugoroba kuko baracyatwara abantu ama barafata rero umupolisi umwe bamufashe baramukubita benshi rero bavuga bati twege nta kuntu dushobora gukaha none dukahitse tujya tumazindi yose tutaronka ibyo tujya yewe batuye amabarabara ibyapa amapankarte aba ari hagati mu nkambi niyo barandagura batransibita ngo izinjiye mu nzu bakagusangayo umuntu w'umugabo cyangwa w'umusore bacagupakira imodoka bakagutwara. N'abantu benshi bafunzwe.
Ntitwashoboye kuronka igipolisi ariko umukuru w'ikambi aserukira leta ya Tanzania aremeza ayo makuru. Muri iyo kambi hari hitezwe umushitsi w'iteka atwara ishirahamwe ryita y'imfungurwa ku isi PAM igisata ca Afrika. Igihe yashika nk'isaha 6 z'umurango yakiriwe n'ubwo ruhagarara ari kumwe n'abandi bashitsi batari bake baciye basivya inama bari bateguye kugirana n'impunzi.
Abashitsi baje mu bwabo bamaze kubona ibyo biriko biraba kenshi abastafu b'Abatanzania benshi baciye bataha bacavuga yuko bishobora kutobeje cyangwa ibyo makaza cyavuga ati nta kindi gikorwa gisubira gukorerwa ngaha mpaka abanze baraba ukuntu abo bantu bacyuriye.
Ibibazo bikuru bikuru abaserukira abandi bari bateguye kubwira abo bashitsi babagendeye n'ivyerekeye inzara iharangwa. Bavuga ko ubu imfungurwa bahabwa atanendwe zibiri bazimaza.
Turavye rero imfungurwa umuntu azoronka mu minsi 28 byose hamwe bizaba bipima ibiro 9 n'amagarama amajana 9.40. Tukaraba nizo twahora dufungura umwaka w'2016. Byose hamwe byapima mu minsi 28 ibiro 16 n'amagarama 100. Ndizikwiye na gato. Ahubwo hashaduka indwara zifatiye ku gufungura cyane cyane nk'ikubana indwara ya kwashi hamwe n'izindi ndwara nyene tutibagiye nka malaria. Nk'iyo umuntu ariko arafungura nabi bituma akunda kugwaragura. Winanase wafunguye rimwe ku munsi biramara iminsi 7. Ufunguye neza nta miyinga yohera utarabimara.
Ryari ribajya mbere abo bashitse bajejwe ibyo kugaburira impunzi bagendera iyo kambi y'impunzi z'Abarundi. Ni nyuma yaho habaye imigumuko nk'iyo mu kwezi kwa gatandatu guheze kubera imfungurwa zari zasubiye kugabanuka. Zimwe muri izo mpunzi mbere zivuga ko iyo nzara ariyo yatumye abarenga 15,000 biyandikisha kugira ngo bazohunguke basubire mu Burundi. Pierre Clavier niyo nkuru yarusha ku bw'Ijwi rya Amerika.
Dusubire mu Burundi aho abantu 70 bamaze gutahuka bava mu nkambi y'impunzi ya Rusenda mu ntara ya Kivu y'Epfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turi kumwe kuri telefone n'umunyamakuru wacu Evariste Nzikobanyanka yagiye kureba uko batahuka. Niko Evariste we, bari barahunze ryari, bari bamaze igihe kingana iki mu nkambi?
Abanyagihugu bahungutse uno munsi bavuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari bahunze kuva muri 2015. Bamwe bavuga ko bari bahunze intureka, abandi nabo bakavuga ko bari bahunze inzara, ikibazo cy'ubukene. Bakaba bari muri nkambi ya Rusenda muri Fizi, mu karere ka Fizi, mu ntara ya Kivu y'Ubanuko, muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
None se basobanura ko batahutse kubera izihe mpamvu?
Basobanura ko batahuze ko abategetsi b'u Burundi bama babateye akamo babwira ko amahoro ariho mu gihugu, bakavuga bati ntitwoguma mu buhungiro. Kandi igihugu yo umukuru w'igihugu n'abandi bategetsi bamavuga ko ari nyabagendwa, bavuga ko baje nk'intumwa kuko hari bandi bagenzi babo batashimye guhunguka. Bashimye yuko babanza kuraba ko bene babo batashe uno munsi bashika intore mu ntara bari bahunze bavamo.
Ni ukuvuga ko abo ngabo baje ari intumwa bazasubirayo bakajya kubwira bagenzi babo bati ni amahoro, cyangwa abo bari Rusenda nk'uko nyine aba batahuka babisobanura, abo bari Rusenda bazategereza gusa nibabona bo ngaba batasubiyeyo nabo batahuke?
Bavuga bati turabyumva ku maradiyo ko abacu bakiriwe neza batahutse bashitse imbore mu mihana. Bakavuga bati rero abasigaye inyuma bavuze bati nimwe muragenda mwebwe, nitwabona mushitse imbore mushitse mu miryango ku mitumba aho mwari mwahunze muva mukakirwa neza, taho natwe tuzoheza dufate inzira yihuta dutahuke mu gihugu cyatuzaye.
Hanyuma rero bakirwa bate iyo bageze aho ngaho mu Burundi?
Ukundi bakiriwe baherekejwe n'intumwa za Kongo, bakiriwe n'abategetsi b'igihugu nka leta ikaba ari yaserukiwe na Teresio Ntayiraja, umwunganirizi akaba n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwari hagati mu gihugu. Babakiriye bacabazana mu kigo baruhukiramo centre de site de transit nako iri ngaha mu Kajaga, aho rero uno munsi baza kurara imbere ko bazotahuka ku munsi w'ejo. Aha rero ngo bakazotekerwa amadolari 60 kuri buri muntu, yaba umwana cyangwa ukuze, amadolari 60 ibifungurwa, ibyambagwa. Mbere ngo hariho n'umugambi wa leta kuzobaherekeza gushika ku mihani wabo, babarose n'ibisakazo by'amazu aho bazasanga amazu yabo yarasambutse.
Ubona bameze gute mu magambo make cyane, barifashije bameze bate?
Ntibameze neza kuko bavuga bati nta kazi tutadufite muri Kongo, twakurirwa twicaye mu nkambi. Bavuga bati twafungura kabiri ku munsi ariko ntibishemeye nk'uko umuntu wari muhiriwe, yaboneka ko ari abantu bari barushe uravye urugendo bagize.
Evariste Nzikobanyanka, urakoze cyane.
Murakoze namwe Thomas.
Mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Oriane turagumana ariko noneho mu nkuru agiye kutugezaho yagiranye mu kiganiro yagiranye muri isanga yagiranye na Terence Mushano umunyamabanga w'ishyirahamwe ase genocide rijejwe gukinga ihonyabwoko na Louise Batungwa nayo uyobora MPC Girubuntu ishyirahamwe ryiga indyane igihugu cy'u Burundi cyanyuzemo. Icyo kiganiro cyari kuri komisiyo yo kurwanya ihonyabwoko n'amabi akorwa mu ntambara mu gihugu. Ubwo rero itegeko rizashyiraho cyangwa se umushinga w'itegeko rizashyiraho iyo komisiyo rikaba ryaremejwe n'inama nshingamateka y'u Burundi 100% mu cyumweru gishize. Batungwa nayo aratangira asobanura aho igitekerezo cyo gushinga iyi komisiyo cyavuye.
Neza neza uwo mugwi mwene uwo utegekanywa mu masezerano yo kunywana nako yo ku y'amasezerano yahagaritse intambara amasezerano bitira yarusha yasinywe mu gihumbi kimwe mu bihumbi bibiri tariki 28 z'ukwezi k'umunani w'akazungu bibiri. Ayo masezerano rero bakaba bayitira amasezerano y'amahoro no kunywana kw'abarundi, ariho basaba ko hojyaho mu Burundi umugwi ujejwe gukinga ihonyabwoko ibyaha bikorwa mu ntambara n'ibyaha bihohotera hagati y'akazina muntu. Hanyuma rero mu ibwirizwa shingiro ryatowe ku wa 18 ntwara ntimwaka w'ibihumbi 2005 umugwi umwe n'uwo birasabwa kujyaho na cyane cyane mu ngingo y'igitegeko n'ibwirizwa shingiro mu ngingo y'268. Hanyuma bagaca bavuga neza icyo uwo mugwi wo ujejwe mu ngingo y'274, aho basaba ko hategereza kujyaho umugwi mwene uwo mu gihugu cy'u Burundi kuko ari igihugu cyakiye mu ndyane nyinshi, ndetse bamwe bita ko ari ihonyabwoko, abandi bavuga ko habaye ibyaha byo mu ntambara, abandi bavuga ko habaye ibyaha by'agahomera bunwa. Nicyo gituma rero baca bavuga n'amabanga uwo mugwi wo ujejwe, na cyane cyane kubera mwarimu mbagiye inkomoko mwumva ko yavuye mu biganiro byahabwe bisa ku masezerano yo gushyira yashyizeho imikumo yarushya y'umwaka w'ibihumbi bibiri tariki 28 z'ukwezi k'umunani.
Murakoze cyane rwose kuri izo nsiguro mushinga nayo Batungwa nayo. Duhindukiye ku mushinga nahe Mushano Terence, kuri mwe mubona umugwi nkuru uzokungura iki ku bibazo bya politiki bihanze igihugu muri iki gihe?
Igenekerezo ry'icenda muri uku kwezi k'umunani umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu Pascal Barandagiye rashyikire nk'uko mwabivuze inama nshingamateka integuro y'itegeko ishinga ishyiraho umugwi w'igihugu wo kurwanya ubukinga ihonyabwoko no kurirandurana n'imizi. Aho murumva yuko yarusha bari biyumviriye yuko uwo mugwi woza gufasha gushyiraho inzego imeze neza, iba leta, iba inama nshingamateka, inama nkenguzamateka. Mugabo murumva ku 2008 integuro na gatanu iyo ntegura iriho. Mugabo ugushika uyu munsi niyo baciyumvira kuri tora. None kuvuga tuti ubu abarundi bagiye kuvuga bati ashi cyangwa bati birame ntangara. Ubwa mbere hoho ngaho oye amakenga numvise abashikiriza iby'amakenga yuko bari barindiriye ko umugwi w'ugusohoza ukavugana ukuri n'ukurekuriranira bikatanga ugasohozera igikorwa cyawo, hanyuma bakabona gushyiraho uwo mugwi nawo kuko waracerewe niwe wariko waranatanguye baterezwa kujyaho kugira ngo muri leta ntihagire abantu basa gatotsi bajyamwo, inama nshingamateka ntihagire abantu basa gatotsi bajyamwo, inama nkenguzamateka ntihagire abantu buba bagirizwa bakekwa ko ihonyabwoko ibyaha byo mu ntambara cyangwa ibyaha by'agahomera bunwa bwajyamo. None ubu ko mbona mu ngingo ya kabiri y'iri bwirizwa nyine n'integuro y'ibwirizwa ivuga yuko abategerezwa ubwa mbere ho ishyirwaho n'umukuru w'igihugu, none ishyizweho n'umukuru w'igihugu akongera bakaba bariwe baha raporo. Ubwo bashobora gutanga raporo itanenze umukuru w'igihugu
Ariko biraca mu nama nshinga mateka mu nama nkenguza mateka bikongera bikagaruka hamwe umukuru w'igihugu akavyemeza.
Nzi ko mwumvirije amakuru yaho ejo bari abanyamurenge bibuka babo haravuze abantu bari mu nama nshinga mateka bakekwa ko ibonya ko kujya abanyamurenge. None hari uwimene igihute ibyo byose izo nzego zategerezwa kujyaho mu bintu hariho abo bishyizweho abantu b'abashinga ntahe batavugira muvumbi kumuvumba akani icyo bicura. Iyi ni mu ngingo ya gatanu aho ibya politiki naho bigoreye bavuga yuko hazobonjamo abantu babiri bavuye mu ntara imwe imwe canke bayikora bayibamwo naho bataba bahavuka mugabo mu bwoko butandukanye. Ibyo ntibyari mugabo niba bari mu bwoko bubiri bwabo bakaba bari mu mugambo umwe cyangwa bafise imigambo yegeranye ubucuti kandi bafise icyo abanyagihugu babicura ko izogenda gute. Hariho ibindi bavuga yuko harimo abihebeye Imana batatu bazujamwe. Abo bihebeye Imana batatu barabonye mu mugwi wogu wa senitebe arigezemo kuba umwo uwihebeye Imana ari wa burongoye iba mbonerane. Nabona muntu umenga naho yari hebe Imana yatunganiriza neza abanyagihugu bwa senitebe ubutumire bagira ntawe ubibona neza.
Ariko
tubona hanyo ndingi bya politike ndibira gatoro ko mbona bavuga yuko abazokwitura uwo mugwi ari umukuru w'igihugu leta inama nshinga mateka n'inama nkenguza mateka abacitse ku icumu iyo nyabwoko ryaba ubu kubera iki batawitura bumva bacitse ku icumu boshira amakenga.
Birumvikana mushinga nahe mushano ingingo ziracariko zigwa kandi ingingo ni nyinshi nkuko muzisobanuye muri iki gihe iyo nteguro yaremejwe ego ariko igitegeko ntiriremezwa ingingo kumbure bazozihinyanyura bazozicisha mu nama nkenguza amateka zizokubandanya zigwa mbere yuko bazemeza neza na neza. Ariko nkuko mwavuze tubajije mushinga nahe Aloyzi batungwa nayo imwe muri zo ngingo iravuga yuko nkuko mwabivuze ko uwo mugwi hazobamwe abantu babiri bava mu ntara zose z'igihugu bakaba bava mu bwoko butandukanye mushinga naye batungwa nayo kuri ico kintu cerekeye ugushiramwe ubwoko bwose mubona kizofasha mu kivuga kwiki.
Ubwambe na mbere reka tuvuge ko bavuze ko bazoja mu bwoko gusa bavuze ko n'imigambwe isanzwe yaronse ibibanza mu n'amashinga amateka izojyamo icyo ni kimwe. Hanyuma mumenye ko uwo mugwi ufise ayandi mategeko ukuye ayo navuze novuga nti amasezerano y'Arusha hamwe n'ibigwa nshingiro hariho n'ibindi tegeko ryatowe mu mwaka w'2023 rivuga neza na neza icyo ari cyo ibyaha ziho nyabwoko ibyaha by'agahomerabunwa ibyaha bikorwa mu ntambara. Hanyuma hakabaho n'itegeko mu Burundi novuga itegeko mpanabyaha aribyo bita code penal. Ayo mategeko arerekana neza ukuntu ibyo byaha byitwa n'ukuntu bihanwa. Hanyuma rero tugarutse kuri icyo mwumva ngiye muti kubona hagiyemo abahutu n'abatutsi bavuye mu ntara bavuye ijya n'ino jyewe iwanjye mbona ko ari ikintu gikomeye cyane muti kubera iki iyo bavuze ibyaha by'agahomerabunwa ibyaha ziho nyabwoko nta na rimwe mu mategeko yaba y'u Burundi yaba mpuzamakungu habaho ibyaha bya politiki. Ibyo byaha bya politiki ntibyigera byitwa iho nyabwoko. Mvuge ko hagati y'imigwi ya politiki hataba ibyaha oya harashobora kuba ibyaha bimwe bita ibyaha byo mu ntambara ari igihe imigwi ya politiki yo bikirwana hagati yayo ibyaha birashobora kuba mugabo rero tudufatiye kuri kahise kacu injyane zagiye ziraba mu Burundi impisi yose gushika uno munsi zama zifatiye ku bwoko kandi ndura aho bahabaye 2022 mwaka w'2022 hari umugambo umwe muga abarundi baramaranye barabayeho ko abanyepolitike oya namba baraba ubwoko numva ko gushyiraho uwo mugwi bakavuga ko abawugize ahanini boba abahutu n'abatutsi bafatiye kuri kahise ku Burundi amabi uko yagiye arakurikirana kandi amategeko burya yamashyiraho yamajyaho afatiye kuri kahise hamwe na kubu n'ibishobora gushika kuko abahutu n'abatutsi bariho mu Burundi kandi bazokwamaho.
Kino ni kiganiro gihijambo abanywanye biradishwe rya Amerika. Tugurure amatelefone tuje ku murongo nabo nyine tubakanya kugira icyo bashikirije kuri iki kibazo. Duhere kuwitwa Ishimwe, uraho neza? Halo,
ndakomeye. Ugambe nagomba nkenguruke ku mugambi uheko gutogwa n'abashinga mateka ngira nti ni umugambi ejo mu gihe cyiza none yuko mwigihe kujyanye n'umutekano cyangwa kujyanye n'intego kuko ariko rurembo banyagihugu manje gushima ukubona bararitoye hanyuma nkumbira nkabaza nti uwo mugwi none uzotangira gukora guhera ryari. Ama ikindi kibazo ni gute bizo bajogira amaraporo bakatwereka ati ibi nibyo twashitse ko nibyo twashoboye gushika ko iyo nagomba kubaza cyangwa gutera.
Muri make ngerageje kukwishyura icyo kibazo kumbure n'abatumire bacu baragira icyo bongeye ko integuro y'iri tegeko ryaremejwe mu n'amashinga amateka ariko riracafise inzego zigiye kuzocamwo mbere y'uko gyemezwa neza na neza n'umukuru w'igihugu arizoca mu nama nkenguzamateka gucyo hama babandanye baritegura ariko baremeje integuro y'iryo tegeko. Reka twakire mukumbure wundi munywanyi w'ishuri rya Amerika mbere yuko duha karyo abatumire. Twakire Jean de Dieu, uratwumva Jean de Dieu?
Yego ndabumva, namahoro namwe.
Amahoro neza.
Yego hanyuma naje mbanje gukenguruka nshimira uwo mugwi abashinga amateka ukuntu biyumviye gutora uwo mugwi ariko ndafita amakenga cyane. Nashaka kubaza ko uwo mugwi nashacyane uzobugiyeho ko uzoba urusha inkomezi cyangwa naho ingufu igisirikare cyangwa igipolisi kuko kenshi na kenshi burya ihonya bwoko ribaye usanga abantu ababyifata mu bwambere na mbere abazi ubwambere na mbere usanga igisirikare n'igipolisi aricyo bagira ari usanga babyifashemo nabi. None uwo mugwi uzoba urusha inkomezi cyangwa ingufu igisirikare n'igipolisi? Ikibazo cyane cyane cyo
mushinga nahe duhere kuri mwebwe mushinga nahe Terence Mushano. Ishimwe asa n'uwifuza yuko iritegeko ryotogwa vuba umugwi ugatangura gukora. Kuri mwebwe kumbure bizofata akanya mbere yuko yemezwa neza na neza ngo batangure gukora ariko kuri icyo kibazo nyene kuri mwebwe mubona wokora gute kugira ngo ugerageze gufasha mu matati y'igihugu muri aka kanya?
Ndabashimiye abo baheze kubaza ibibazo byabo mbona bavuze batanze bafite ibibazo aho gukangurira gukora mwe mwabishuye ko bwa mbere inama nshingamateka ariko yanyu nkenguzamateka dorikenguza yo mukuru w'igihugu akanishyira ko umukono niho ngira ngo nizo nshingangura gukora. Umukuru w'igihugu niwe uwo muguzi aho uruha raporo hanyuma wokora gute rero? Bwa mbere ho kugira ukore neza woba wo nyene umeze neza kijya bita composition woba ari umugwi urimwo abashinga ntahe bamize akabuye k'abagabo ukabamwo abapfaso n'ibiteka ukabamwo abo bantu naho bavuga ngo neza abahutu n'abatutsi mugenzanya avuze ngo ntitanzari z'imigambwe ibyo ari byo byose turi mu Burundi turabibona ibibazo by'Uburundi byarabaye harabaye ibyo abahutu n'abatutsi haraba ibya parite hutu harabaye ibyo bagira efumeri parite hutu haraba ibindi mbere y'uko n'imigambo yemezwa. Ibyo byose rero byabaye ari uko hariho akariganga muvugo mu bantu bitwa ko bize bateye imbere ibi bantu rero babigira n'abapfu ubutegetsi abantu bapfu ubutegetsi cyangwa abanyagihugu cy'abahutu cy'abatutsi abapfu ubutegetsi n'abantu bari muri iyo migambo kugaba badahuje ibyiyumviro nagaza baca rero bitwaza ikivunga cy'ubwoko mugabo ubwo bwoko batana bagize ngo bubatume. Ubwo rero twebwe nk'abantu bari mu mashyirahamwe biraduteraga makenga ngene wokora uzokora gute ese kuza ko wokora neza mugakubwira ukore neza uzoba wagiyeho umugwi umeze neza ese tuzoba tegera ku kibi igipolisi n'igisoda ni inzego z'igihugu ari inzego z'igihugu rero icyo umukuru w'igihugu na leta bazokoresha izo nzego nibyo bizokora nibyo bikora.
Ibyo rero byari kuri komisiyon izarwanya genocide mu Burundi. Muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika. Noneho andi makuru mashya ni mukanya samuya n'igice murakarama.